This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Neza nshuti mwese mukundi kiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya America kiganiro cy'umunsi mu gihe kugishikirizwa na Frederic Nkurikije. Uyu munsi tukaba tugiye kuvuga ku masoko ntanga nguvu akoreshwa n'imishwarara izuba, hanyuma tukaba turi kumwe n'umushana hitwa Deo Hakizimana afise uyu mugambi gutanguza ivyo bikorwa, hanyuma turi kumwe kandi n'abashinga nta Evariste Ngenda Kumana hamwe na Deni Bukuru, bakaba ari bo rero kandi nabo nyene bagiye kubaza aho iyo proje y'umushyana Hedeo Hakizimana igeze. Ariko imbere yaho reka ntangure ndamubaze umushyana Hedeo atubwire mbega icyumviro cyo gukoresha ayo masoko ntanga guvu cabajemo gute byagenze gute.
Yego murakoze, biramaze ntumore ngire ubwandu wavutse ubwambere n'ukwitwa n'umugambi wo kwigisha abantu gukora imikati adakoresheje inkwi, kubera urabona yuko amashamba ya amaze kuba make, ibiti byabuze, none ejo bundi abantu bakoresha ibiti mu guteka cyane nk'abatekinikazi nk'uko ndabivuze bizobagora. Uwo mugambi rero wavukiye Itega mu ishyirahamwe ndongoye cyangwa Sizini, yari azi yuko ni ishyirahamwe ry'abahuza, ishyirahamwe nashinze mu gihumbi kimwe na 1996 i Geneve Mugabo mu Burundi, rihashyika muri 2003 niho umushikiranganji yemera yuko iryo shyirahamwe rishobora gukorera ku mugaragaro hano mu Burundi. Hanyuma intumbero dufise nk'uko ndabivuze ni ishyirahamwe ry'abahuza. Icyo gihe twarakoze cyane ku kibazo kijyanye no kugarukana amahoro mu gihugu, murazi yuko twari tuyise mu ntambara, twagize uruhara rutari ruto cyane mu byo twakoze. Harimo bimwe bimwe byatumye abarundi muzi bajya yarusha mu biganiro mugahise n'ibirebire ntabo bigarukako. Igitega rero nyine cyavutse ni uko abantu hageze igihe baratubwira bati yego ni byiza ko muriko muratubwira iby'amahoro by'ukukundana byo gusubira kubaka igihugu, mugabo biragoye kuvuga amahoro waraye ubusa. Hanyuma niho userukira ishyirahamwe Siride Gitega, ni umudamu yiyumviye icyumviro jeniyali, icyumviro gikomeye cyane, avuga ati reka abo bantu babajije ibyo bibazo, abo bantu barabahe, twaciye dutora abakenyezi bajya babafakazi bakenye kandi bakenye kubera cyane cyane bari mu gihugu kivuye mu kiriko kirava mu ntambara, reka tubatore hanyuma tubigishe ingene bakora imikate, tubabwire n'akamaro umukate ufise ku mubiri, tubabwire kandi yuko bashobora kubikuramo uburyo bwo kubaho iminsi yose bajya batabanaho badafise akazi.
Amasoko ntanga guvu yakoreshwa mu gukora iyo mikate arashaka gukoreshwa mu bindi bintu nko kuzana umuyaga nkuba mu nzu
nimbanze mu mashe y'imyire byabananije mu bihu 2007 niho twatangiye umugambi gukora imikate. Hanyuma haheze nk'imyaka ibiri twagize ingorane zindi kubera amashamba yazi, niho twaca iyo umugambi twibaciye usinzikara turahagarika gukora imikate. Hanyuma rero jewe sinzi abo twagiye turaganira aho nahora mbaye neza ndababaza nti none mwebwe ibi bintu byadushikiye mubitorera umutima, niho naza kumenya yuko burya imishwarara y'izuba ifasha kuzana kuronka amafuru ashobora guteka ibyo kurya, ibifungurwa, ashobora no guteka imikate. Hanyuma rero tuca turagira umugambi aho twari tumaze gushika mu mwaka w'2010 ushyira 2011, niho twakora proje. Iyo proje turayirungika mu mihingo itari mike, hanyuma turagira igihamana tugatwumva ishyirahamwe rikorera muri Afrigisid muri Afrika y'Epfo bifashwe mu mugongo n'ibihugu bimwe bimwe by'Uburaya bavuga bati proje yanyu yaragiye hayanishwa ajyanye ma proje arenga majana angahe mugabo iyo proje yanyu niyo yashimwe.
Murashaka kutubwira ahantu iyo proje igeze ibikorwa imaze kurangura mu Burundi n'inkiringa n'iki?
Nyine twatanguye gutorokanya urutonde rw'abakenyezi 44 barabiza gukora imikate babiza n'ibindi babidandaza muri abo 44 haravamo 8 bazi neza guhinga mu guteka imikate bazi no kuyidandaza hanyuma mbere baradashyize n'igihe bajya barabasuma ko mu mwihayanishwa imwe bita foire hari Bujumbura bayize kutari Bujumbura n'imikate bakora barayihayanisha kandi abenshi barayi. Mu nyuma rero aho tuboneye izo ngorane zishyitse niho fasha turondera ingene turonka soko ry'umuntu uyo dufata mu mugongo. Uwo rero twaramurose ku buryo ejo bundi ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu twaragize inama, mugabo inama yari ijyanye no kubwira abanywanyi bacu aho iyo proje igeze, tubabwira n'ibigiye gukorwa, twabwira cyane cyane yuko we twagize commande y'amafour solaire, ni kuvuga ibikoresho by'uguteka imikate ikoreshwa n'imishwarara y'izuba. Izo commande twarazigize, turindiriye yuko mu kwa gatandatu bishika, hanyuma duce tugira tubahamagara tubigishe ingene ayo mafour akora. Mu nyuma hariho birashoboka n'uko tuzasondera umuhinga muri abo aho twakomanze aho twarondeye ayo mafour ashika hano mu Burundi akamara nk'ukwezi cyangwa amezi abiri araba ingene ibikoresho byo mu Burundi bimeze, kugira ngo aho kurinda gusubira ku komanda mafour hanze tuyakorere ngaha mu Burundi.
Mwavuze ko mu gushika ubu mwatangiye gukorera iyo proje igitega mbega murafite umugambi guca mu zindi ntara z'igihugu mugashyiraho amaproje nk'ayo?
Ego cyane, mu mugambi tufise nuko uyu mwaka niwahera uzohera tumaze kumenya neza ingene amafour solaire akora, tumenye ibigorane ibyo ari byo, tumenye ibyoroshye ibyo ari byo, tumenye mbere nuko dushobora kuyakorera hano aho kurinda kuyakomanda hariya hanze. Ibyo tuzobimenya muri uyu mwaka mbere y'uguhera, hanyuma mwaka uza niho tuzosha tuyumvira ingene tubikwiza mu yandi makomine cyangwa yandi maprovensi. Nyuma y'imyaka ibiri cyangwa itatu twibaza yuko dushobora no kuba dufise uburyo bwo gukwiza ubwo buhinga mu bindi bihugu dushobora gushyikira muri aka karere duherereyemo.
Yego, nk'uko twabivuze turi kumwe n'abandi bashinga nta Evariste Ngendakumana hamwe na Denis Bukuru, bakaba nabo nyine bafite ibibazo byerekeye uwo mugambi iyo proje yo gukora imikate yakoreshejwe imishwarara y'izuba. Bashinga nta Evariste Ngendakumana, Denis Bukuru, ufite ikibazo ashobora kukibaza?
Jewe nitwa Ngendakumana Evariste, nkagira n'Imana nkabanturuka mu niyo ntara ya Gitega uwo mugambi uri kurarangurirwamo. Nagashimire deo kuwo mugambi ishyirahamwe ryiwe ryiyumviriye kurangurira mu ntara ya Gitega, kuko intara ya Gitega ni intara isanzwe irimo abantu benshi, kandi aho n'ubukene bw'ibiti by'inkwi z'ubutana bitanguye kuba ikibazo. Mugabo cyane cyane cyo nashaka kumubaza, yaravuze yuko bazorondera abahinga baza gufasha. Hariho bamwe bamwe ngaha mu Burundi bari batangiye kwiyumvira ibyo byiyumviro. Kene baza rero ko sinzi ko mu babo bazokorana n'abahinga bari ngaha, kandi nko muri kaminuza y'u Burundi naho nyene hariho igisata kigezwe kuraba ibyo bintu by'ubuhinga bushasha bwofasha kugabanya ikoreshwa ry'ingufu zivuye mu ngwi. Sinzi ko hari icyo bategekanya mwubwo mu izo nzira, kugira ngo turabe ko hari icyo dushobora kujya turaterera.
Ikibazo cyiza, inyishu ngufi mushyira na ideho.
Ego cyane, ibyo twarabyumviriye mushima, twarabyumviriye mu kwezi kwa gatatu igihe twaje Gitega gusubira guhura n'abanywanyi bacu hamwe n'abategetsi bo mu ntara ya Gitega bashyikiye uwo mugambi. Twaraberetse umuhinga anexpert azofasha muri iyo proje, azokorera mu biro by'iwacu ibiri ayujumbura duheruka gushyira ngaha kugurura vuba, hamwe akongera agakorana n'ibindi biri Gitega bijyanye n'iyo proje. Akazi kiwe kazoba ari uko kubanda kudufasha kurangura intumbero tutumbereye muri iyo proje. Ikindi azofasha nukuraba biriko birakogwa muri iki gihugu kuganira n'abategetsi mu cyane cyane nko mu bushikiranganje bujanye ibidukije akadufasha kumenya ibiriko birakogwa ibyakozwe ibyabaye neza ibitabaye neza amagacha tubwira ati muri umugambi ikizo icyo tukwiye kugira mu kigwa niki hanyuma rero acatubwira ati kugira ngo iyo project igira akamaro gusumba muraza dukora ibintu uwo muhinga rero twaramurondeye ubu hasigaye yuko atangura gukora mu minsi y'ibiza ahereye hano ubujumba
yego mushyantahe nawe Deni hari ikibazo mufise
yego murakoze cyane tewe nitwa Bukuru Deni abandi mwigisha ishure kaminuza y'u Burundi nagomba kubaza umushinga ntaye deo ubwa mbere kumushimira ko yagize umugambi mwiza cyane rwose hanyuma nagomba kumubaza ko uwo mugambi ugukore amafuru akoresha imishwarara y'izuba
uguteka imikati bakoresheje imishwarara y'izuba gukora imikati bakoresheje amafuru akoreshwa n'imishwarara y'izuba
ego nagomba kubaza yuko uwo mugambi woshobora kujya mu mihana murabona yuko abarundi benshi cyane cyane mu bisagara bakoresha amakara kana makara aragwa aramara ibiti cyane n'abanyagihugu kandi bacana inkwi nabyo nyine biramara ibiti cyane nagomba kubaza yuko uwo mugambi ushobora kujya mu gihugu mu banyagihugu bakaronka nk'imbabura cyane yindi bikoresho bikoresha umushwarara w'izuba kugira ngo ikenure mu gukinjika ibifungwa byabo
kibazo cyiza
niyo ntumbero dufise muri iyo nama nababwiye twagize ku itariki ya mbere uz'ukwezi kwa gatatu Gitega haraje ibibazo bitubaza bati none mwumva uwo mugambi hari icyo wofasha kugira ngo abakoresha inkwi mu guteka muhira bashore kuzirinda bakoresha ubwo buhinga bugezweko twaravuze yuko bishoboka ushima bishoboka hariho n'abahavuye icyo gihe bavuga bati hariho uburyo gukusaba abagwiza tunga bafise imitahe bakagira proje y'ukuzoronka izine atelier entreprise ikora ibyo ayo mafuruso rero turiko turarondera hanze bayakorere ngaha aye mu gihugu uretse yuko bizotanga kazi birashobora no guca bifasha cyane cyane kukwiza ubwo buryo bwo gutekesha imishwarara y'izuba biciye mu buryo buzimbutse gusumba icyo kibazo twagifashe nk'ama bimwe mu by'uwo muhinga twarondeye azodufasha kwigisha kugira ngo turonke abizatunga batuzanira amahinguro afasha gukora ibyuma nk'ibyo oya mafuso rero ashobora gukoreshwa mu miryango aya makara yazinze nara muri kigenda tangara sinzi ingene abo uye bateka no kuri umufuko w'amakara ni ubujumba bambwiye ko 50,000 aya mafaranga ni menshi cyane noneho mu minsi za nayo makara zinje nta wuzo yaronka kuko byamaze kuba
byahonye
ego byahonye sinzi ko dufise umuti w'icyo kibazo
nari mfite kandi kabazo nibyo bariko baratorera inyishu ibintu byo guteka mugabo uravye igihugu cacu turakenye umuyaga nkuba biragoye gushikana umuyaga nkuba mu ngo zose ngabone baza ko ingufu zikoreshwa mu guteka dushobora kuronka n'umuyaga nkuba ukubonesha mu mazu nta mugambi wobujanye n'ibyo nyine ku buryo izo ngufu zo guteka boca bazikoresha no gucana amatara kugira ngo abanyagihugu tureke kwirukanga inyuma y'amakoroboyi cyangwa gucana ibishiriraho badashoboye kuronka peteroli
ikibazo cyiza
mu by'ukuri ntakubesha ikibazo cyawe ikibazo nkora mutima ibyo byose twarabishyitse ko mu manama anyuranye tumaze kugira kugira ngo ndakwishure no kubwira icyo twigeje kuzokora igitega aho proje yacu tugomba kuyitsimbataza cyane n'ahantu hitwa mu Rutegama ni hafi y'ahitwa ku Rutonda bazitega impande ya Zege aho hantu twahatijwe n'ibiro bijwe guteza imbere uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega nibo bahaduye mugabo rero uye hari ishuri iyo shuri naryo nirikorera ahantu habi cyane amabati yaraboze yarava aho abana bigishwa ntihabona direkiteur hakorera ni mu mwijima hanyuma rero iburangira iwacu nayo izobiraho nyine twebwe rero twiyemeje yuko tuzofasha tuzorondera uburyo kugira ngo iyo shuri tuyisanure dufashe kuyisanura ihe tuje kuyisanura tuyifashe kuronka umuyaga nkuba ukoreshwa n'imishwarara y'izuba icyo nomenyesha abantu nuko tumaze kuronka entreprise imwe mu Budagi yemeye kuduha ama plaque photovoltaïque angana n'igice indemitana bavuga mu kimukirundi
igice citoni
igice citoni
n'ukuri ama plaque photovoltaïque mugabo nkuko mubizi mu Budagi ni kure ibyo bintu bwiza gushika ino n'amafaranga menshi n'ugukotesha conteneur igugwa amadolari 500,000 kugira ngo bishike aho bizoja itega mu nyuma cyo turondera n'ubundi buryo bwo hejuru bwo kuvyinstara kugira ngo kuri iryo shuri batangure gukoresha umuyaga nkuba w'izuba mu gihe natwe tuba turiko dukora imikate ikoreshwa n'umuyaga nkuba w'izuba. Hariho nabo twaganiriye bavuga bati kwa hari ishuri murazo tubwira nimwatangura abanyeshuri tubafashe kuronka ama ibikoresho informatique ama ordinateur nabo bige gukoresha ubwo buhinga bugezwe ko bishobotse mbere tushiremo na internet abana biga kuri iryo shuri babonereho. Urumva yuko umugambi ujanye n'indi migambi myinshi nicyo gituma twewe mbere yaba ari ibyo twashobora yaba dufise umwanya ukwiye nk'uko twifuza yaba dufise uburyo nk'uko twifuza ni ukuri ibyobaye kuri icyo kibanza twacaguye byoba akari uruhure mugabo tuzogira ibyo dushobora muri kiringo rero tuzotangira gushyiraho amafusore mu kwezi kwa gatandatu ni kuzohera atamaze gushika hanyuma mu kwezi k'umunani abanyagitega tuzobahamagara baze kuraba n'imikate dukoze bazoyibona bari basanze bayizi ubwo bari bayizi ko itetswe n'inkwi.
Ndi bukuru Deni yigisha bukuru Deni ikindi kibazo nari mfite cyerekeye uburyo bw'amafaranga byo twara uzabye amikoro y'abanyagihugu b'abarundi ibyo byuma bikoresha imishwarara y'izuba bihingura umuyaga vuba bavuga yuko bizimbye cyane mubona two bitorera inyishu gute kugira ngo turabye uburyo abanyagihugu babayeho byogenda gute umuntu arabye amafaranga bigurwa bwa mbere bigurwa ngahe byo twara nkangahe umuntu agereranije ku muryango umwe urimwo abana nka batatu cyangwa bane sindabizi hanyuma boheza bakabiriha gute
kibazo cyiza
mbanze ndababarire ingene bigurwa amafurso rero twakomanze hariho imwe igurwa ama euro 20,000 hariho n'iyindi igurwa ama euro 8,000 mugabe ibyo oye n'ibikorerwa mu mahanga kiri tuma twakubwiye yuko Imana idukundiye ikadufasha toraba uburyo bw'ingene turongera abagwizatunga bashinga inganda zigira montage y'ama instrument y'ama outil solaire nkayo oye ibyo nacyo muri rusange nibyo baravuga yuko ibyuma bikoreshwa n'imishwarara y'izuba bigurwa menshi mugabe ibyo byose murumvagiza kuri politiki y'igihugu hari igihugu gishobora gucagura yuko kivuga kiti umuntu azofasha muri ubu buhinga tuzomuha avantage n'izi bakavuga bati nk'ikori kanaka tuzoreka ni muri tanye kugira ngo ibyo muzokora bigurwa amafaranga make ibyo byose biva kuri politiki y'igihugu mugabe kino no kubwira nuko ibijyanye na environment ibijyanye no kurwanya ibidukikije biracyarimo ingorane kubera ibihugu rutura ari byo bigabisi yose hamwe n'ibihugu byababa bitareteyize emergent navuze mugabo kandi ibihugu bikenye bamaze imyaka 40 baharira kugira ngo imigambi nk'iyo oye igugwa amafaranga make ntibarabyumvikana kuko inyungu zabo zidahura ariko kubyerekeye igihugu cyacu ndibaza icyo twe tuzogira tuzoganira n'abategetsi badutwara turabe ibyo bashobora kudufashamo ibyo bashobora kudufashamo ndazi bazobifashamo hanyuma tubikore ibitazokunda turindire cyanke naho tuvuge tuti reka turondere ubundi buryo mugabo umenye yuko imishwarara y'izuba atari yo yonyine ishobora guteka ibifungura cyangwa guteka imikaza ibyo bita biyogazi ibyo bita biyomasi ibyo byose hano mu Burundi nuko ngira ngo tugowe n'izindi ngorane nk'izi za politiki zo muri iki gihe zituma abantu bataronga umwanya wo kwicara ibibazo nkoramutima nk'ibyo oye mugabo ndize yuko mu minsi iza tubandanije tuja turabivuga turavuga yuko amakara yakenye kubera ibitata bikiriho ngumburazo turabikubita gashi abari mu migambwe bakabishya muri politike yabo abari muri leta bakamenya bati ibintu bwabo ndi naho twabyiringagije birakomeye cyane byose rero wumva no gutangura twero twatanguye cyo tuzaba ibikurikira
ego me Evariste
sikiba ndongira n'icyumbire cyo kunganira umushinga nawe Deo Hakizimana kuri byo yariko aravuga murabona yuko amareta kihuta gutorera inyishu n'ingoga ingorane kandi abanyagihugu bakaguma bari mu bukene kuko bitwarindira umuntu arindiriye ngo aho ihuku izo fatira ingingo usanga bitwaye imyaka myinshi nagire nungane icyumviro cy'uko kumbure uwo bicisha mu mashyirahamwe y'abanyagihugu bakiyungunganya hanyuma bagatanga interera n'umwe umwe wese icyo afise bigakorerwa hamwe ukaba nk'umugambi rusange ntube umugambi w'umuntu umwe umwe
ivyo ni ibintu bishoboka mushya ntaye Deo Hakizimana
ego me birashoboka ushima bishoboka twebwe muri iyo shyirahamwe yacu siride twarabyihweye tuvuga tuti reka turabe turondera urwego muri ishyirahamwe ryacu rigira specialisation izoba rigejwe kukurikirana uwo mugambi atakindi iyo structure igejwe iyo structure tuyita bureau d'auto développement communautaire ababigitega barabona ahantu mu magarama twashyize ibyo biro kuko biranditse ko mundwiza imana idufashije uyazo kwa mahugurwa imisi yose kuko tuzaba twaronse n'umusoketeri akoreramo aho niho bizogirirwa umugambi niho uzoba uri kuratunganirizwa niho tuzoshyira laboratoire yo kuyumvira ibyumviro bishasha byo dufasha kukurangura neza gusoma murumva twewe n'ukuri twagize ibyo dushobora hari ubujumbura naho twararondeye tubitwereka kugurura ibiro twisunze ugushaka dufise mugabo twisunze kandi amizere tufise kubavuze ko bazodufata mu mugongo nubamenyesha yuko umwe mu badufata mu mugongo nuwashinze ishyirahamwe ryitwa R20 ikorera i Geneve niho gihe twamenyaniye uwo mushinga nawe yitwa Schwarzenegger abamuzi bamuzi yuko yahora ari buramatari w'intara ya California hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abatabizi kandi bibamenye yuko icyo gihugu cya California ari icyo bavuga yuko ari igihugu rutura kigira umunani mu bitunze gusumba ibindi rero twebwe nk'uko narinda bivuze mu kanya gatoyi twaragize ibyo dushobora ngira ngo tuzogira ibyo dushikako kuko turabyizeye turabyemera turi abantu biyemera twebwe hanyuma ntitwagire ibitugoye twebwe turahanuza kandi iyo tubaduhanuye impanuro turazumva
ego tugarutse ku kibazo kijanye n'ico kibazo cyo gutangura eka ishyirahamwe nk'iryo ibikorwa nk'ibyo biteza imbere abanyagihugu bifasha abanyagihugu mbega hari intambamye mubona mu byerekeye amaformalite administrative ibintu bisabwa kugira ngo ibyo bikorwa bitangure
nukuri nta kubesha jiwe ndabyo tumaze kuganira nta muntu novuga ngo arashobora kugwanya uwo mugambi mugambi ingorane dufise nuko turi mu gihugu gikenye mu gihugu rimwe na rimwe byo no kubivuga n'ukuri abantu ntibakora akazi bajejwe barakuzembagiza barangije ntibagutomorera mugabo igikuru je nabonye n'ishaka iyo uvize ishaka ry'ukubananya umugambi watanguye ego barakuzembagiza ukemera hanyuma mugo mu nyuma bagate bakikwita gashi babonye nge nuguma ubandanya nge nuguma utsimbatara mugabo muri rusange n'ukuri ntawe ndabona yo kuba kugwanya umugambi je kubwanje n'uwo ugwanye nakazi kiwe kuko ubwanije ibintu nk'ibyo ni uri kuri isambura mu nyuma usanga barataye umwanya je ahubwo mbona abantu bemera kudufasha kigoye rero ingorane n'ukuri abanyumva babwiza kumenya hano n'ukuri kugira ngo ukore ikintu kirame gishike ukoresha umwanya mwinshi cyane umwanya nawo n'amafaranga umwanya nawo n'ubushobozi bundi birananiza ariko ikikuruje nabonye ni ukugira ishaka
ishaka rikomeye na yashaka rero mu gusoza ndabona kanya katujanye cyane gose nagomba nsabe umushyanhahe Denis ukuru eka umushyanhahe Evariste ngira kumana babaze akabazo kamwe utubazo tugufite kufi n'isho kufi ngufi akanya mbona kariko katujanye
yego ni Evariste ngira kumana suriye kugo natena kandi intererano mu migambi ya kazoza ko mbona uburundi buriko bwamaze kwindira mwishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko nta kuntu bokorana n'amashyirahamwe asanzwe ariko arafasha abanyagihugu kurangura utugambi duto duto kugira ngo ibizoba byavuye mw'uwo mugambi w'ifatiro uba ariko bararangurira igitega bishobore gushwara mu Burundi no muri East African Community iri shyirahamwe ry'ibihugu by'u Burundi, Rwanda, Tanzania na Kenya.
Ubundi ku munsi wa kane jewe naraciye hajya kuri crede vacances aho ubushikiranganje bw'imigenderanire ibihugu ibindi bihugu ifitanye n'u Burundi yari yagize exposition Batista Porte Ouverte twaragiye nagiye imana ndamona mpomotse kwishyira hamwe riteza imbere ibikorwa muri aka karere twaraganiriye hanyuma naho nibavuga bati nimwarunga kinyamuraga tuganiye ko natwarabwiye ibyo dukora ibyo ni byiza cyane kandi niko kazi tuzosaba wa muhinga nababarira azodufasha kurondera abandi bakora nk'ibyo dukora n'abandi bashobora kushyigikira ibyo turiko turakora.
Alo jewe ndi mukuru Deni.
Yego.
Nagire mubaje ko hari ivyitwa imigambi y'ikinjana mu guharanira iterambere izo objectifs z'imirenere projects development umugambi wa mbere ni ukugwanya ubukene busagirije abanyagihugu benshi mu bihugu bikenye cyane hakaba umugambi w'indwi w'ukugwanira ibidukikije uwafata iyo migambi ibiri akayishyira hamwe bagafata uwo mugambi w'umushinga ntahe Deo Hakizimana akawushyira muri iyo migambi ukaraba urwego rw'igihugu rubijejwe n'amashyira hamwe yandi haranira icyo bintu kumburengira ngo umuntu yohazironkera izindi ngugwe n'icyumviro nterere
ego me hari icyo mubivuga ko mushya ntagiyeho akane gatoyi cyane
icyo gishingiro nicyo cyaratuye muri iyi minsi nge ngahandahamaza amezi abiri yarakwiye muri indwi maze kuganira n'abantu benshi bakora mu binyuranye narabonye yuko nk'uko ubivuze hari habo dushobora kuzokorana mugabo byose no kubiha umwanya ukiha n'umwanya wo kwiyumvira yuko ibyo mwavuganye n'abantu bishoboka nyine ubishyira mu ngiro aha niyo etape tugeze ko mu minsi izangira ngo tuzoronka akanya kubitororokanya ariko ikihuta tugomba gushika ko nuko ajya amafurso rero turiko turarondera yoshika tukayashyiraho twateguye tugatangwa gukora imikate ivuye ikozwe n'imishwara y'izuba ibindi bikazoza bikurikira hanyuma.
Deo Hakizimana turabashimiye cyane rwose kuri aka kanya matwe kugira ngo mutubwire kubyerekeye iyo proje yanyu umugambi mufise umugambi mwiza uzofasha abanyagihugu ika uzofasha n'u Burundi turagushimiye na mushyira nta Evariste ngenda kumana nawe mushyira nta Denis Bukuru kubibazo bitomo cyane rwose mwabajije mwakoze mwese. Mwakoze cyane turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu giha ijambo abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika uyu munsi twariko tuvuga cyane cyane ku mugambi watunganijwe n'umushinga na Deo Hakizimana umugambi uzotuma abarundi eka atanguye mu ntara ya Gitega bashobora gukora imikate hakoreshejwe imishwarara y'izuba. Mwakoze cyane rwose kuba mwaduteze amatwi.
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.